Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Abadukurikira kuri internet namwe ni mudusange kuri www.radioyacu.voa.com. Ku munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, abanyamakuru b'Abarundi bari mu buhungiro barishimira ko babashije gukomeza umwuga wabo mu myaka 7 bamaze hanze y'igihugu cyabo.
Aho ubutegetsi bw'Ubujumbura bwashimye kuduhotsa, twe tugira tuti ntitwohora. No guha akaryo abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka uburenganzira bwabo bwo gushikirizwa amakuru.
Uyu ni Alexandre Niyungeko, umuyobozi wa radio Inzamba ikorera mu buhungiro. Naho u Rwanda nk'uko umuryango Reporters Sans Frontières cyangwa se Reporters Without Borders ubitangaza, rwateye imbere h'imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Itangazamakuru buriniga none ruri ku mwanya 135 tugeranije n'ijana 156 muri 2020.
Uyu ni Oswald Mutuyineza, umwe mu banyamakuru bafite uburambe muri uyu mwuga mu Rwanda. Muri Somalia, Al-Shabab yateye ikigo cy'ingabo z'amahoro za Afrika igitero cyahitanye abantu 3, ariko yo iremeza ko yishe abasirikare barenga 170. Mbahaye ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu kanya gato gashize, muri Somalia, Al-Shabab yateye ikigo cya gisirikare cy'ingabo z'amahoro za Afrika, ATMISA, yasimbuye AMISOM. Frederic Nkundikije aratubwira uko byagenze.
Umurwi wo mu gihugu cya Somalia w'abarwanyi Al-Shabab wakoze igitero ku kambi ya gisirikare icumbitswemo n'inteko z'ubumwe bwa Afrika mu ntara ya Shabele iri hagati mu gihugu. Amakuru yatangajwe n'uyu murwi hamwe n'umunyagihugu waho yiboneye ico gitero avuga ko abasivili 3 bahasize ubuzima gihe uyu murwi wariko uratana mu mitwe n'ingabo z'ubumwe bwa Afrika uyu munsi kwa kabiri. Uyu munyagihugu aba mu micungararo yahabereye ingwano yavuze ko mu nyuma yabonye indege za kajugujugu zibiri mu kirere ziriko zirarasa. Umurwi Al-Shabab umaze imyaka itari mike ugerageza gutembagaza leta ya Somalia kugira ngo ushinge ubutegetsi bwawo ushira imbere iteko rya kiislamu sharia, watangaje ko ari wo wakoze ico gitero. Mu itangazo wasohoye wagize uti, inyuma ingwano ikomeye umurwi wacu wigaruriye iyo kambi kandi gushika ubu iracari mu minwe yacu. Al-Shabab uvuga kandi ko wishe abasirikare umwe bwa Afrika 173 kandi ko wagize imbohe bamwe muri abo basirikare. Umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Somalia, Abdullahi Muhammad, atari mu kibanza cyabereye ico gitero, yaronse amakuru avuga ko abasirikare batari bake b'Abarundi basize ubuzima muri ico gitero. Abategetsi bo mu ntara ya Shabele hamwe n'abategetsi b'umwe bwa Afrika ntibari bwagire ico bavuze kuri ico gitero.
Uyu munsi isi yose irazirikana ubwisanzure bw'umwuga w'itangazamakuru. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francisco, arashimagiza ubutwari n'ubwitange bw'abanyamakuru, yunamiye abanyamakuru bicwa bazira umwuga wabo. Muri Nigeria, ariko bidafite aho bihuriye n'itangazamakuru, abagenzi ba gari ya moshi bashimuswe n'imitwe yitwaje intwaro ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatatu gushize ni 168, niko sosiyete iyo gari ya moshi bitangaza. Frederic Nkundikije akomeje.
Ibinyamakuru byahabereye ico gitero mu biheze byarerekanye amasanamu ya video y'abantu banyurujwe barimo ikibondo cibarutswe n'umwe mu bafasoni bari banyurujwe. Perezida Muhammadu Buhari yavuze ko leta yiwe igize iminsi inebagurwa ko idakora ibihagije mu twigoro two kubohoza abo banyagihugu banyurujwe, iriko iravyitondera kugira ngo ntihagire abantu bagwa mu gikorwa cyo kubohoza abo bantu. Yavuze ko inkozi z'ikibi zanyuruje abo bantu ziriko zibakoresha inkinzo, ari nacyo gituma igikorwa cyo kubabohoza hakoreshejwe ingufu za gisirikare kitoroshe. Kunyuruza abantu bimaze kuba igikorwa cya minsi yose mu gihugu cya Nigeria kuri iyi mirwi yitwaje ibigwanisho.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho mukanya gato cyane turajya mu biyaga bigari. Uyu munsi rero isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru ubaye hashize imyaka 7. Abanyamakuru b'Abarundi barenga 100 barahunze kubera imvururu za politiki zo mu 2015. Bamwe muri bo bashingiye mu buhungiro amaradiyo n'ibinyamakuru. Nubwo birimo ingorane bwose ariko bo nabo bakorana bavuga ko badashobora kurota bata umwuga wabo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Amaradiyo n'ibinyamakuru vyandikirwa mu buhungiro vy'abamenyesha makuru b'Abarundi bahunze birenga 10 vyavutse kuva mu ijoro ry'itariki 13 rishira wa 14 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Amaradiyo 4 yigenga na televiziyo imwe amaze guturirirwa I Bujumbura biturutse ku ntureka za politike zadutse muri uwo mwaka nyene. Yamara amaradio atatu Isanganiro, Rema FM na Bonesha FM zavuye zimwe zugurugwa izindi zisubira gukorera ku mugaragaro. Izicugaye ni RPA na Radio Televizio Renaissance. Abamenyesha makuru barenga 100 barahunze igihugu kuva ico gihe nk'uko ishirame ribahuza AGBE Association des Journalistes Burundais en Exil rivyemeza. Indwi muri abo Burundi bwabarungikiye imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika bagerezwa kuba baragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ico bahogwa nuko bahaye ijambo abo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Bamwe muri abo bakorera mu maradiyo n'ibinyamakuru bashingiye mu buhungiro mu bihugu bitandukanye bya Afrika, Uburaya, Amerika na Canada. Umwe mu bamenyesha makuru amaze imyaka 7 akora muri ayo maradiyo aratwiganira ingorane bahura nazo mu kazi, ariko ati akagumye bagumako.
Amakuru dutanga tuyahabwa n'abanyagihugu bari mu ntara zitandukanye. Abo banyagihugu rero imbere y'uko yaduha cyangwa inyuma y'uko yaduha hari gihe akenshi bagira ubwoba kuko bazi yuko atanze amakuru hanze y'igihugu bucanyuruzwa ashobora kurara yishwe canke akaborizwa igufa. Urondeye umutegetsi kanaka duhura n'intamba myuko batashobora kuguha amakuru. Nino ngahare no vuga yuko abamenyesha makuru tutarota duhagarika gutanga amakuru, tutarota duhagarika umwuga wacu nubwo duhura n'intamba myinshi.
Alexandre niunge ko atwari mwe muri ayo maradiyo inzamba avuga ko inyuma y'imyaka 7 bakwiye kwiha umudari.
Abamenyesha makuru b'iyo radio barabandanya gukora naho nyine bakora mu bihe bitoroshe kuko bisaba uburyo kenshi umuntu atabafise, bisaba kwitanga cyane. Twagumye tubikora naho ubutegetsi b'i Bujumbura bwashimye kuduhoza twe tugira tuti nitwohora. Nuguha akaryo abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka uburenganzira bwabo bwo gushikirizwa amakuru.
Mugenzi we Bob Urgurika atwara I Radio RPA ubu ivugira mu kiganiro humura Burundi yongera koko amaradio yabo yizewe kandi ashikira benshi.
Novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe n'uno munsi tubwira Burundi n'amakuru biri kubera mu Burundi. Urumva turafise amaradio akora Le Median Exil, uretse yuko hari ingorane z'uburyo abo bamenyesha makuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye.
Ibyo bimenyesha makuru byose bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi cyane cyane urubuga rwa WhatsApp mu guhanahana amakuru. Bene byo bemeza ko igice kinini c'abarundi bafise amatelefone ngendanwa bumviriza amakuru yabo, hakiyongera ko abarundi baba mu makungu n'impunzi ubuzirenga 300,000. Umwe mu bamenyesha amakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ati amakuru nka twese duheza kuyakora isaha imwe z'ijoro. Jewe kenshi ndyama nk'isaha 5 z'ijoro ndiko ndarungika ayo makuru. Harabambira ko badashobora gusinzira batayumvirije, ndetse harimwo n'abari mu nzego za leta. Ubutegetsi bwo Burundi bufata aya maradiyo n'ibimenyesha makuru nk'abansi b'igihugu. Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano buheruka kugabisha wohirahira gafatwa ariko yumviriza izo radiyo byise ko zikokeza intambara. Ibi Bob Urgurika abibona ukundi.
Iyo umuntu avuze ibitagenda neza, iyo umuntu yerekanye amabi akogwa, ntabari umwansi w'igihugu ahubwo abari kafasha ubutegetsi kugira butware neza. Ivyo rero ntibavyumva.
Jean Philbert Karangwa yashinze radiyo yitiriwe Amahoro Peace FM yongera ko kwahubwo bafasha na leta y'u Burundi mu gushikana kure ingingo iba yafashe.
Twama twavuze abanyagihugu banyagwa amatongo hirya no hino mu gihugu, twama twavuze ibitagenda neza n'ijanye n'agateka kazi na muntu mu gihugu, mugabo kandi turavuga n'ibintu bigenda neza.
Nitwashoboye kumenya ibihugu aya maradiyo n'ibimenyesha makuru akoreramo. Beneyo babwiye Ijwi rya Amerika ko atagihugu na kimwe kibemerera gukorera ku mugaragaro, gusa bongera koko bakorera mu bihugu bitandukanye bahungiyemo cane cane ivya Buraya, Amerika na Canada. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bose twavuganye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporter Sans Frontières rirashima ibikorwa by'ayo maradiyo, yamara rigasaba abayakoramwo n'abayarongoye kwirinda inkuru ziteranya igihugu cabo n'ibindi bihugu, izibiba urwanko n'amacakubiri canke izivuga nabi ishusho y'igihugu bahunze. Rikongera ko riti ivyera ntimubigire ivyirabura, yamara ibintu bivugwe uko biri. Pierre Claveny inkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Reporters Sans Frontières cyangwa se Reporters Without Borders imaze rero no gutangaza urutonde rw'ibihugu uko byubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi. Iyi raporo ivuga ku Rwanda rwigiye imbere ho imyanya 20 kuri urwo rutonde. Eric Bagira Ubusa yanyujijemo amaso muri iyi raporo ya RSF adutegurira inkuru.
Icyegeranyo cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu kishyura u Rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika. Icyo cyegeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho aribwo bugenzura imikorere y'ibitangazamakuru byo mu Rwanda, byaba ibyigenga ndetse n'ibya leta. Kiravuga ko benshi muri banyiri b'itangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi, bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Reporters Without Borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru n'amaradiyo bishyira ingufu mu muziki na sporo, icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu Rwanda ridateye imbere. Kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene, kikavuga ko nabagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya YouTube bahanishwa ibihano bikomeye. Reporters Without Borders ikavuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatorwa mu 2017 ibintu byakomeje kuba bibi, kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi, ababyanze bakirukanwa. Kikavuga ko hari abanyamakuru babona zikabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera. Kiratunga gatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya genocide kugira ngo babacecekeshe. Kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'akazi kabo. Ikindi cyegeranyo kigaragaho mu rwego rw'amategeko ni uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefone z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko, kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi. Ku musozo w'icyegeranyo cya Reporters Without Borders barasa n'abibutsa ko kuva mu 1996 abanyamakuru 8 b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu. Abo baba mu mahanga iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo leta ishobora kugirira nabi. Itabwa muri yombi rya hato na hato nayo ryariyongereye, kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa Reporters Without Borders. Mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu Rwanda babona ubwisanzure bwabo, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Jean-Baptiste Karegeya, umunyamakuru urambye mu mwuga. Ashima ko politiki ya leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza, agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho.
Ntabwo bihagije kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo bakaba babizira bagafungwa. Igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku lisite ya VUP cyangwa azanyimishe mitiwere, igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye, niko navuga. Kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi babiriho. Umunyamakuru abayeho ate mu bibazo, agenda ate, ararate? Ibyo ntago byuzuye, kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko ntako leta y'u Rwanda itakoze ngo ibyo bibeho.
No kuri bwana Oswald Mutuye Yezu nawe urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya Reporters Without Borders, ashima intambwe u Rwanda ruriho.
Imyanya rwagabanutseho ni 20, urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buriniga. None ruri ku mwanya 35 tugeranyije n'ijana 55 muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Kimwe mu byo yemeranyeho n'icyegeranyo n'ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremereye itangazamakuru. Mutuye Yezu aratanga inama ku cyakorwa.
Ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukire, ariko nayo iraciyubaka. Abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza. Naho naturuka muri leta ubwo abayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari bazajya banategeka n'uko itangazamakuru rikora. So gusa ngice ntekereza ko minisiteri y'itangazamakuru ikwiye kugarukaho, kuko itangazamakuru ryabuze urireberera usanga ngo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irarishinzwe. Urumva koko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashingwa itangazamakuru? Urumva ibyo bintu bijyanye? Oya. ibibazo ubwo rero ministeri garutse yagikora za politiki
kumunyamakuru karije yavuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru ababishinzwe bakaruca bakarumira bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure
twitanjye mbona abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru iyo umuntu akwanditse bakavuga ati aha kanaka kanaka yo ubu mukanya arabaye abigejeje kwa Rwigara arabigeza kwa Rusesa bagina arabigeza kwa Ngabire mu ruhame kandi kuko niba arabahamije ibyaha niba arabagize ibihe bibazo uri nkabo iyo bukeye ukaje gusaba amakuru umuntu arakwikanga n'ubukisanzuye rero bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko biba byabaye mu ruhame
duteguriye inkuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rureberere ritangaza amakuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo muri uyu mwaka u Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'136 n'amanota 45.18 ruvuye ku mwanya w'156 n'amanota 49.34 rwajeho mu mwaka w'2021 2021 mu bihugu 180 biba byagenzuwe. Aha bagira ubusajwe rya Amerika I Kigali.
VOA ni ijwi rya Amerika. Mu cyumweru gishize Burundi bufatanyije n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bwakiriye inama mpuzamahanga y'urubyiruko rwari ruvuye mu bihugu 30 bya Afrika. Inama yabereye I Bujumbura ni mu rwego kimwe mu bindi byinshi rwo gukangurira urubyiruko ibikorwa byo kwiteza imbere no guhuriza hamwe ingufu intambamyi zishobora kubangamira urubyiruko muri iyi migambi ni izihe ibisubizo bya bibihe mugenzi wacu Frederic Nkundikije arabiganiraho na Professor Lionel Remesha yigisha muri kaminuza Alliant International yo muri California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Apollinaire Nishirimbere nawe arimo ariga aminuza amashuri mu byerekeye kwihimbira imishinga yinjiza umutungo muri kaminuza y'I Lyon mu Bufaransa. Nishira imbere aratangira asobanura bimwe na bimwe umuntu wifuza gutangiza ibikorwa byo kwiteza imbere agomba kumenya.
Ibihe turimo ku isi yose nibyoroshe. Ibyo byatanguye mu mwaka w'2008, mu mwaka w'2009 aho haba icyo bita krize financiere janye n'ibyo n'amazu imfashanyo ku bihugu yaragabanutse hanyuma ni ku isi yose imbere ni no ngaha mu Bufaransa nkuko mwabivuze abantu abategetsi barahimiriza urwaruka mbere n'abakiri abakuzi n'abakuze bose kwitangaza imigambi ariko mu gihugu cacu nibyo hari ikibazo gikomeye cyane cyerekeye gutunganya imigambi kubera yuko turetse intambamye zihari hari intambamye nyinshi mu byerekeye uburyo bw'amafaranga hamwe n'ibyo abatunganya imigambi nyine baba bakeneye kuko ashobora kuronka amafaranga ni kimwe ariko uko yakoresha n'ukuntu wubaka umugambi wawe nacyo ni kindi ni ibintu bibiri bitanzwe bidatse ubwo rero nk'uko nsubi inyuma gato muri iki gihe tuvuye muri krize ya covid hanyuma hajemwo ibyo intambara ya Ukraine n'Uburusiya uho bigiye kunyuka cyane nicyo gituma dukwiye guhindura uko twiyumvira kugira ngo dutunganye imigambi yacu hamwe n'ubutunzi bw'ibihugu byacu nitwame tuzeyinze hanyuma kandi twame twizeye ko amareta ari yazokwa madufasha arafise hafasha nahageza
yego
ngira ngo turaza kubigarukako
turabigaruka korekana Professor Lionel Remesha agiye cavuze ku kamo kama kategwa ugaruka urwaruka gukora iki uburyo bwari uburyo bworoshye bwotuma urwaruka n'izi ntambamye zose tuvuga uburyo ikakuronka amadeni ikakugira icyimvu kirashe hariho uburyo mwo hari impanuro mu rwaruka kugira ngo mu gihe rufashe imigambi yo kwiteza imbere rube ruje rufise ivyankenerwa byose byotuma ibintu byose batanguye bigenda neza
egome murakoze cyane mushinga na Frederic ego me ikintu cy'ambere nashaka no kubanza gushimira uko utera akamo ugwaruka kwiyumvira kungenera ushora kwiyugunganya bakagerageza kuza baragwigisha kandi ni byiza ko habaye niyo nama yo kuzana ugwaruka ruva no mu yindi mihingo myinshi ya Afrika y'ibindi bihugu kweri cyo icambere na mbere nuko abantu babanza kuronka inyigisho bakamenya ico bifuza n'ico bashobora gutanga kuko iyo hageze kwifuza kudandaza cyangwa kugira uyu mutima wo kudandaza cyangwa kugira umutima wo kudandaza no kuharindira kuko kudandaza sukuronka amahera gusa ko nagahombo hashaka kujamo ariko ni kugira umuntu amenye ko afise uyu mutima ukudandaza akemera yuko ego ngo mandandaze nzogerageza uko ndabishoboye nkore ikintu nzi canke ikintu nzi ukungene gikogwa kandi urashobora no kugikorana n'abandi nk'ugwaruka rero nk'izo nyigisho ni inyigisho nziza kandi nohimiriza n'ugwaruka rukabandanya witaba ako kamo hanyuma ikindi naco nuko iyo hageze nk'icyumviro cyo kudandaza kenshi umuntu ari ibintu ushobora kwikorana wenyine ariko hariho n'ibindi byinshi ushobora gukorana n'abandi bafise uyu mutima canke iyo nzira wabonye uyu kudandaza nico bituma rero nk'aho abantu boza bariyungunganya bakaja hamwe bakaraba nk'uwo baba bafise ibyiyumviro bimera nka bimwe nawe nashaka ibyo kudandaza bakabiganira kuko hari igihe nk'ubu nk'ikibazo cy'imitahe ego kirahari ariko cyane cyane gishobora kugorana iyo umuntu ari umwe ariko nk'iyo abantu baje ari urunani ari nk'abantu cumi bagiye hamwe bakavuga ko reka tudandaze dutangure ikintu birashobora kuborohera nko kwegera amabanki cyangwa abashobora kubafasha ariko bamaze kuja hamwe no kwiorganiza
kuri iyo mugambi nyine muri ko muravuga Lionel kuja hamwe kuweka kwegera amabanki icyo ni kimwe mu bibazo urwaruka rushikiriza ruvuga ko amabanki badashobora kubaha uburyo kuko atangwa ati bafise icyo mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30 icyo kibazo mukivuga kwiki
kenshi amabanki kugira atanga amahera atanga ruko umugambi umera nk'uwatanguye nico gituma nk'ubu mu minsi yahera nabona narakurikiranye mbona kumwene bahimiriza abantu kugerageza gukora cyane muri Afrika eka no mu bihugu byose uko guhimiriza kwamaho ko abantu bashobora gukora ikintu boba bazi cyane bamaze kubona nk'uku ego abanyeshuri bashobora kuba barize bakiga inyigisho zitandukanye ariko barakwiye guca baraba muri izo nyigisho barose ni giki bashobora kudandaza muri izo nyigisho cyanke ni giki bashobora gukora n'izihe nyigisho baronse ama skills baronse bashobora gukoresha bagakoramo nk'inyungu nk'ubu nk'umuntu ashobora ko yarize nk'ibintu byo kudandaza cyanke naho yo yarize ibintu by'amategeko ariko bagashobora kuja hamwe bakavuga okay naho tudafise ibintu byo kudandaza ariko hariho abantu baba babifise badafise ukungene babidandaza ku bantu benshi hanyuma bakabafasha kudandaza bakabanza gukuramo amahera y'umutahe kuko baronse n'umutahe na mutoyi aho biroroha kuja muri banki wamaze gutangura ufise n'umutahe mutoyi kuronka ideni
kuri icyo kibazo cy'umutahe ku kibazo cy'uburyo mushyana ni ishiri imbere Apolinaire mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose uburyo sibwo bonyine bukwiye kugira ngo urudandaza canke ikintu cyose nk'ugwaruka umuntu wese umudandaje ashize imbere gishobora kugira akamaro ikintu bakwiye kumenya naho ubwo buryo bwoboneka turazi ko kenshi bavuga ko budakunda kuboneka mu gihe uburyo bubonetse ikindi kintu urwaruka canke abakiri bato ika abantu bose bashaka kugira iyo business bogumiza kumuzirikanya nk'ibi
urakoze cyane nuko mugenzi aje kubivuga udandaza canke amafaranga gusa turashaka kuyaguha
igera telefone uvuge neza uvuge nka kare mushiye nta Pauline igera telefone uvuge cyane
nti rero nti amafaranga umuntu ashobora kuyaronka mugabo ntashobora kuyakoresha umuntu ikorewe twiwe abakeneye imigambi yiwe abakeneye n'izindi skills nk'uko bivuze cyangwa competence akenera gukora kugira kore iyo migambi yiwe muri izo nazo harakenera kwiga umugambi mwiza uhuye na marché donc uhuye naho uwo mugambi agiye gukorera ivyo rero byasaba ko umuntu aba afite ubumenyi mu byerekeye gukora bya marché ariko singomba ngo abantrepreneurs bose baba bafite izo skills barashobora kuronka ababafasha urashobora kuba udafite iyo competence mugabo ukaronka urundi mukorana afite competence iyo nawe ukazana iyindi mugabo rero nk'ibyerekeye ibyo by'imitaha by'amabanki nkuko mugenzanje je kubivuga ama banke yose kwisi yose niko bimeze na ntapfa guha amafaranga abantu mbere naha mu France uko twabibona cyangwa twavyize ama startup si naho yoba ari startup nziza cyangwa umugambi mwiza umeze gute ama banki yose yirukira gutanga amafaranga kuko abarimo ama risk mesh ama banke aha amafaranga imigambi yamaze gutangwa gukora mu Burundi rero genda cima iriko byakogwa na leta kuko ara mabanke yabikorera leta yashizeho na cyane cyane rya banki y'ugwaruka bivugwa yuko icyo gutanga amafaranga mu migwi yaba y'ugwaruka rwagiye hamwe mu mashyirahamwe cyangwa amakoperative hanyuma hakaba hariho n'ubundi mugambi wa leta wagiyeho uha amafaranga rero abagwaruka gukorera ugwabo uwo mugambi batanga amafaranga atari make narabonye amapere yatanzwe mu mizeze ibyo byose nibyo gushima abaswe kuraba yuko bikogwa neza gusa mugabo kutubi nyuma gato
kugira ego duga kwijambo sozera
ntituzoze turavuga yuko entrepreneuria ari wo moti w'ibazo ugwaruka rufite sinibaza aho naha ari cyo kibazo ari wo umuntu umwe mu bibazo mugabo se umuti ku bibazo gwaruka rufite uko gwaruka gose dufite mu Burundi tubona urabona ko ibice igice kinini cy'ugwaruka kiri mu bushomeri bose ntibashobora kuba aba entrepreneur ibyo ntibishoboka ni leta rero leta ntize iragerageza kwikura ko icyo kibazo niyo iteza kurondera akazi abantu nayo nirahamagarwa mu entreprise yayo gukora icyo bita intrapreneuria ikaduza imigambi ifitse nayo nyene igaha akazi ugwaruka kuko ugwaruka rwose ibyo ntibishoboka
uburyo bumaze kuboneka mu shyirahamwe Apollinaire nishyira imbere turagaruka ku bindi bibazo bihambaye cyane rwose byerekeye ka urudandazwa nyene cyane iyo business baba batanguye muri aka kanya turafite mu mwanya wa radio Ijwi ry'America Nsengiyumva Terence mwiriwe neza muri hega
yabandi ngaha Bujumbura kibazo cyane agomba ngire mbase gomba mbase ikibazo none ko iyi banki y'ugwaruka vyije ko imaze igihe isa n'iyatanguye none hariho insitegisiyo baba bamaze kugira bakaraba yuko iyo mipahe iyo kapitale yoba iriko irashikirwa n'ugwaruka none rwo mu nsinga y'igihugu jewe nka jewe aho mvuka mu Ruyigi haravubikirayo rimwe na rimwe iyo ndosakana nkakubikirayo nkaja gutembera mugani ugwaruka vema urashoma urashobora gusanga hariho umuntu afise nivo ya kaminuza ugasanga arashomye imyaka irenga itanu ni ku bwanje Bormengo iyo banki cyatubwiye ikoga nacyo irakora mbona ko abashomeri baguma ari babandi nyine ama ikindi nacyo leta nayo nyine ikindi nacyo leta yari ikwiye kuraba ugwaruka ikagorohereza mu bikorwa dukora nk'ubu nko mu mitahe ikaraba ukuntu njya yorohereza ugwaruka
murakoze Seigneur Terence ikibazo cya Terence sinzi ko kizakorohera abatumire avuga ati banki yatangujwe y'ugwaruka tije igeze he wewe wabona ko atakintu birashika ko hari umuntu afise amakuru ndazi ko Apollinaire mukwikirana cyane rwose ivyerekeye iyo migambi y'ugwaruka muvuga iki ku bintu bishikirijwe na Terence Seigneur avuga ko iyo banki ataki ntabona iramarira urwaruka
arakoze cyane ikibazo yabajije kuko ni ikibazo gikomeye cyane novuga ko hakiri kare kugira tuvuge yuko iyo banki atashyira amarira urwaruka kuko ibanki murazi amabanki yose atanga imitahe ku kingo kinini ya iyo cyane cyane ari imigambi imwe n'iyi y'igihe kirekire nayo iba igihe kirekire nyine ni ukuvuga rero yuko amafaranga yatanzwe ntabwo tubona impact cyane icyo yakoze ubunyene ahubwo nibaza yuko hakeneye ikigwa cyo kuraba yuko ama entreprise cyangwa imigambi yoba yaragiyeho kubera iyo bantu ariko kubivuga ubunyene ari igitangura nibaza yuko noba ndiko ndabesha gusa ndamaze kumva imyidogo bavuga yuko bati erega ya banki ntaho itandukaniye n'izindi nayo ngo boba bashobora kuba baka icyo bita ama hypothèque cyangwa ingwate ariko ifite se normal kuko nta banki itashobora kwaka ingwati mugabo nizere yuko leta yarashizeho uburyo nayo ishobora kuba ingwati yabo y'ubwo gwaruka kuko ibanki yose nayo ibikeneye kunguka kandi igafata amarisi imigambi myinshi yo gwaruka usanga igoye tuya abantu bagitangura kesha amabanki biragora kuyakira iyo atangwati zihari
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Iki kiganiro cy'ukuntu urubyiruko rushobora kwiteza imbere mushobora kugisanga ku rubuga rwacu www.radioyacu.com mu gice cya Murisanga. Murisanga ikiganiro cyanyu nk'uko mubizi kiba buri munsi guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe. Maze rero ndabashimiye cyane, ntimucikwe n'andi makuru ya saa moya n'igice. Umugoroba mwiza, murakarama.